mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi turavugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Mu Rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza ya Busogo bakora divayi mu mashu.
Twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se.
Uyu ni Yves Uwase, umwe mu banyeshuri bakora bakoze ubushakashatsi nyine bwavuyemo divayi yo mu mashu. Ni mu mwanya mu makuru arambuye. Izindi ngingo z'ingenzi mu Burundi: umunyamakuru ufunze Florian Irangabiye ararwaye cyane, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iramusabira uruhushya rwo kujya kwivuza. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres aratabariza isi yugarijwe n'ubushyuhe butarabaho, ati ni nk'amazi abira. Naho President Vladimir Putin w'Uburusiya arizeza Abanyafurika impeke zitubutse kandi ku buntu. Bari kumwe mu nama mu mujyi wa Saint Petersburg mu burengerazuba bw'Uburusiya. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi: umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga ku isi yarengeje urugero rw'ubushyuhe rutarabaho kugeza ubu. Arasaba amahanga gufata byihutirwa ingamba zikomeye zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Fidele Niyongabo araduhiye inkuru.
Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kane mu gisagara cya New York, Guterres yavuze ko ubushuhe burengeye urugero buriko bwibonekeza muri iki gihe mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko iza isi itegerezwa guhagurukira byihutirwa. Yatangaje ko atangiyeka ko ukwezi kw'indwi umwaka w'2023 ariko kwezi kuranzwe n'urugero rw'ubushuhe rutari bwibonekeza imbere yaho. Guterres yatangaje ko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe atagaseseshwa rumuri ko ari ikibazo giteye ubwoba kandi ko ibi ari intango gusa. Antonio Guterres yavuze ko ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe zerekana iby'abahinga bavuze inshuro zitari nke bagabisha amakungu. Kubwiwe si ibintu bitangaje, ahubwo ngo igitangaje n'umuvuduko w'izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe. Yarasemereye inshuro zitari nke ko hofatwa ingingo zikomeye zihutirwa ku nkurikizi zikomeye zihindagurika ry'ibihe. Yasubiye gutunga urutoke igisata cy'amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije ko ari cyo soko rikuru ry'ico kibazo. Imbere y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe bitegekanijwe ko azokwakira mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka, Guterres yasavye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi kuba byavavanuye n'imyuka igeramira ibidukikije mu buryo bushoboka bwose imbere y'umwaka w'2040 ku bihugu biriko biratera imbere navyo imbere y'umwaka w'2050.
Tuve hano muri Loni tujye muri Repubulika ya Centrafrika, aho abaturage bazatora itegeko nshinga rishya kuri iki cyumweru rishobora gutuma President Touadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe rero barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora. Fidele ikomeza.
Touadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016, yongera arasindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Touadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrika, kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora. Akaba yabateye akamo ko gutora ego kwibwirizwa shingiro. Yamara urunani rw'abatavuga rumwe na leta rwasavye abanyacentrafrika kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Ngo runani rwasavye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma ukomeye leta iriko irategura mu kutaja mu bibanza vy'amatora, ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Perezida Touadera yasavye Uburusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vy'igihugu. Centrafrika, igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, caragize ibibazo bikomeye vy'umutekano kuva cikukiye mu mwaka w'1960.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida Vladimir Putin yafunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya. Iyo nama irabera mu mujyi wa Saint Petersburg. Yabwiye abayirimo ko mu gihe gito cyane agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke, uburo n'ingano. Fideli nanone komeza.
Mu ijambo yashikirije abitabye inama igenewe imigenderanire hagati y'Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cyane w'intete muri uyu mwaka w'2023. Yavuze ko yiteguriye gusubira Ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa Afrika, kandi ko azokubahiriza uruhara rw'igihugu ciwe mu gutuma ata kibazo cy'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu. Perezida Putin yabwiye abari mu nama bishuye mu kumukomera amashiko yiteguriye guha ibihugu bya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea hagati y'amatoni 2025 n'amatoni 2050 y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cyose mu mezi atatu canke ane ari imbere. Putin yabwiye abitavye inama iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg ko ibirenga ibice 70% by'intete Ukraine yashoreye mu mahanga hisunzwe amasezerano irangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo ugereranye, harimwo ibigize umuryango w'umwe bw'Uburaya. Yatangaje ko ibihugu bikenye nka Sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu by'impete Ukraine yashoreye mu mahanga. Vyitezwe ko amasezerano atari make ategwa kw'igikumu mu nama ihuza Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru Moscou mu mwaka w'2019, biri mu mugambi w'Uburusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa Afrika. Uburusiya utangaza ko ibihugu byo muri Afrika 49 kuri 54 byaserukiwe mu nama yo mu gisagara cya St. Petersburg, harimo abakuru b'ibihugu 17 n'abakuru b'amareta 4.
Mukomeje kumva amakuru mwateguriwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muri Nigeri, abagabo b'ingabo zose uhereye ku mukuru wabo General Abdou Sidiku Issa batangaje uyu munsi ko bifatanyije na kudeta y'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Bavuga ko badashaka ko Nigeri iba umuyonga. Amahanga aramaganira kure iyi kudeta yahiritse perezida witorewe Mohamed Bazoum. Fideli nanone.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye na perezida wa Niger mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, akaba yamugaragarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushigikiye zivuye inyuma nk'umukuru w'igihugu cya Niger yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. Blinken yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari mu gihugu cya Nouvelle-Zélande mu rugendo rw'iminsi ibiri arimwo muri icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu, umutegetsi mushasha w'ishyirahamwe ry'ubufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO, perezida wa Nigeria Bola Tinubu yatangaje ko perezida wa Benin Patrice Talon azoja muri Nigeria mu gikorwa cyo guhuza impande zihanganye muri icyo gihugu. Talon yari i Abuja mu nama na perezida Tinubu. Ivy'uko azoserukira ishyirahamwe CEDEAO canke azoba agiye ku giti cyiwe bwite mu mabanga y'umuhuza ntibitomoye. Mu byo yatangaje imbere y'uko agira urugendo muri Niger, perezida Talon yatangaje ko uburyo bwose buzokoreshwa mu gihe bizoba bikenewe kugira ibwirizwa nshingiro risubiye kubahirizwa muri Niger. Yamara yavuze ko mu bisanzwe ibintu byotegerezwa kuba mu mahoro no mu bwumvikane. Perezida Talon yatangaje ko ibibaye muri Niger biteye amakenga bihagije ku buryo ishyirahamwe CEDEAO na perezida wa Nigeria Bola Tinubu igihugu ciwe gihana urubibe na Niger no mu gihe n'igihugu ciwe ca Benin gihana urubibe n'ico gihugu bategerezwa guhagurukira ikibazo ca Niger bagafata ingingo vyihutegwa.
Dushimire Fidele Niyongabo utugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu rero, nimudukurikire no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Imiryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba Leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza. Aya mashyirahamwe asobanura ko afite ibibazo, Florian Ingabiye afite ibibazo byo bikomeye by'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire. Irangabiye afungiye muri gereza ya Muyinga. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Mwitangazo umuryango mpuzamahanga uhana yagateka kamenyesha makuru CPJ wasohoye uvuga ko ubuzima bw'umenyesha makuru Florian Irangabiye ubangamiwe uvuga ko ufatiye ku makuru wahawe n'amasoko yuzuzanya umenyesha makuru asanzwe afite ikibazo cy'ubugwayi bwa hasima byunyutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi kugeraho byanka nuko avuga iryo tangazo ryongera ko amaze amezi atatu atamerewe neza na buhoro ijwi ry'Amerika rimaze kubona iryo tangazo ryakuye mu zoki mpumo aserukira CPJ mu karere k'ihembe rya Afrika yatubwiye ibyatumye amagara ya mugenzi wacu akomeza tituka.
We understand that the prison conditions where she's staying near a kitchen but also the weather in Muyinga is part of what is exacerbating.
Imibere hafunzwe mu hafi igikoni cibohero ariko kandi n'ikirere cy'Muyinga niyo ntandaro yo kubangamirwa kurusha kwa magara yiwe. Hari abaganga baroye kumuraba mu mezi ashize baramwandikira imiti n'ibindi bimufasha guhema. Mugabo ibi ntaco bivuze urabye ubugwayi bwiwe kuko aracafungiwe muri iyo mibereho nyine y'Ubugesera. Icyo dusaba Leta y'Uburundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane by'umwihariko ni uko bamenya ko bafise uruhara rwo kumenya ko uwo mukenyezi ari mu nzu y'imbohe yabo yitwararikwa bihagije kandi bigakorwa byihuse kandi bikaba buri munsi.
Hashen Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'Urundi n'u Rwanda nawe yabwije ujya Amerika mu kiganiro cyihariye ko hamaze gukorwa igisabo cyo kurungika umenyesha makuru irangabiye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahari abaganga n'ubuvuzi bihagije hafatiwe ku bugwayi bwiwe. Yibutsa ko ari inshingano za Leta kwitwararika ko amagara y'imfungwa atabangamiwe.
Les autorités burundaises sont obligées à assurer que les conditions de détention ne sont pas nuisibles à la santé des détenus. Ce qui ne semble pas être le cas.
Tegerezwa kwitwararika ko imibereho abanyururu barimwo idatuma ubuzima bwabo buja mu irende ariko biboneka ko atari ko biri mu ibohero ry'Muyinga. Haramaze kuba igisabo cy'uko Florian Irangabiye yungururizwa i Bujumbura. Icangombwa ni uko abategetsi bitwararika ko avugwa bihagije atagahazi. Ibyo rero niba bidakunda Muyinga kandi niko biri birihutirwa kwaca yungururizwa mu ibohero bishoboka.
Muzoki mu maserukira CPJ mu ihembe rya Afrika yibutsa ko umukenyezi w'abana babiri yujuje imyaka 35 kuri uyu wa gatatu atarakwiye no kurara mu nzu y'imbohe n'ijoro rimwe.
But let us also not forget that we're talking about
ariko ntitwibagire ko turi ko tuvuga umuntu yafunzwe arenganijwe niwo muzi w'ikibazo unaganisha ku nyishu. Florian Irangabiye ntabwirizwa kuba mu munyororo kandi ategerezwa kurekugwa.
Na Nicholson ishirahamwe akorera ryatanguje urugamba rwitiriwe rekura Florian Irangabiye yunga mu rya Muzoki.
Generalement, nous continuons à demander sa libération immédiate et sans condition.
Mu bisanzwe dukomeza gusaba karekugwa atashyirinze gusabwa. Ntiyari no kuba yarafunzwe kubera hogwa umwuga yemerewe n'uburenganzira bwiwe. Ntiduhengeshanya gusaba ko arekugwa vuba bwango.
Amasoko yagaragaye mu muryango wa Florian Irangabiye atashimye ko umwidondoro wayo umenyekana kubera imvo z'umutekano bemereye ijwi rya Amerika ko amaze igihe afite ikibazo cy'amagara kandi ko yavukanye umuga bwa hasima. Tuwagerageje kurondera umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona telefone y'ubwa mbere yitabwe n'undi muntu mu nyuma ntiyasubira kwitaba. Prosper Ntarwamiye nawe umuvugizi wa Leta yishuye ijwi rya Amerika mu rupfasoni rwinshi ati ntacyo ndabivuga ko kuko Leta ntacyo yantumye kubivuga ko. Mu ntango zo kwa gatanu uyu mwaka umucamanza w'ingururizo yagumijeho igihano cy'imyaka 10 umukenyezi Irangabiye yari yahanishijwe mu ntango z'umwaka. Uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa Igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani 2022 avuye mu gihugu cy'u Rwanda niho yabaharaheze imyaka irenga 10 yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya Leta. Umwanditsi adasanzwe wa ONU araba ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi yavuze mu minsi iheze ko ifungwa ryiwe ari kimwe mu byerekana ko kugeza ubu abategetsi b'u Burundi batihanganira na gato uwo wese ashikiriza icyiyumviro kibavuguruza canke kidasa n'ivyo bifuza. Fortuné Gaétan Zongo yongeye ko ko ariho nyango by'agateka kazina muntu. Kugera ubu ku mugabane wa Afrika n'ahantu hatatu honyene haramenyesha amakuru w'abakenyezi bafunzwe ni mu Burundi, muri Somaliland na Ethiopia nk'uko bitangazwa na CPJ. Mu mategeko y'u Burundi, Florian Irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa. Ayo ni ukunguruza muri sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Eroje Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Rwanda. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya Musanze i Busogo batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Umwe muri bo, Eve Uwase, ari mu imurika ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi riri Kigali, yagiranye ikiganiro cyihariye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se ibyo dukonsoma tunyweye. Twebwe rero twazanye umwihariko yuko iryo shu dushobora kuribyazamo ibinyobwa bitandukanye. Dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu, tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuvanze n'inanasi.
Iyo nzoga iba imeze ite?
Iyo nzoga, impamvu yitwa inzoga nuko ari igisindisha, ifite volute cyangwa se alukoro yo ku kigero cya 12%. Yego, hanyuma jiyo ni ikidasembuye twakozemo kugira ngo na ba bantu batanywa agasembuye babashe kwisanga mu kinyobwa gikorwa mu gihingwa cy'ishu.
Ubusanzwe ishu by'umwihariko mu Rwanda rimenyerewe nk'ikiribwa abantu bategura ku meza mu mafunguro yabo. Igitekerezo cyo kumva ko byavamo inzoga rikavamo mutobe cyaje gute?
Yego, murakoze. Igitekerezo twagikuye mu baturage duhura nawo mu buzima bwa buri munsi. Urugero, aho kaminuza yubatse igihingwa cy'ishu kirasuzuguritse, usanga nibura rigura igiciro cya 50. Twaricaye rero turavuga ngo ishu rigura 50 rikaba rifite n'umwihariko wo kuba ryangirika vuba, ngira ngo murabizi. Twaricaye tureba ngo twabibyazamo iki bitangirika vuba kandi n'agaciro karyo ku isoko tukakongera. Nibwo twicaye rero nk'abanyeshuri tujya inama, dukora ubushakashatsi, dusanga dushobora kuribyazamo iyo ji n'iyo nzoga.
Kugira ngo inzoga izaboneke, binyura mu zihe nzira?
Dufata ishu rero tukariceka neza, dufite imashini yabugenewe idufasha kurisya, hanyuma ibyo duseye tukabiyungura tukabona umutobe w'umwimerere w'ishu. Uwo mutobe niwo tuba dukeneye kugira ngo dukore ya nzoga ndetse na ji yacu. Uwo mutobe rero tumaje kuwubona kugira ngo dukore inzoga, twarebye dusanga isukari ibikenewe mu nzoga uwo mwishu wonyine ntuhagije, ahubwo dukeneye kuwongera isukari kugira ngo inzoga yacu izashye vuba. Rero twifashishije undi mutobe nawo uva mu gihingwa duhinga cyane mu Rwanda cy'inanasi. Uwo mutobe tuhuje rero dutari inzoga mu gihe cy'amezi 6 twari tuyibonye. Icyo twongera mu cyonyine mu nzoga ni umusemburo, hanyuma kuri ji y'ishu wa mutobe iyo tuwubonye isukari irimo mu ishu iba ifite ikigero dupima twifashishije imashini yabugenewe, tukabona ikigero cy'iyo sukari, hanyuma byaterwa n'umuntu uzanywa iyo ji tukaba twakongeramo isukari iva mu ruganda ariko ku kigero cyemewe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa mu Rwanda bizwi nka BRICS.
Umunyeshuri uri mu itsinda ryatangije ubwo bushakashatsi, ejo hazaza urahabona ute, na cyane ko ku isoko ry'u Rwanda ubushomeri buravuze ubuhuha?
Yego, murakoze cyane. Nk'umunyeshuri nkurikije uko twatangiye byari bigoye igishoro nko kubivuza ubushomeri mu rubyiruko burakaze, ariko ejo heza nk'umunyeshuri ndabibona. Ubushakashatsi narabutangiye ariko ejo ndahabona neza, cyane ko izi produit mu minsi mike ninzishyira ku isoko nzatangira kwinjiza amafaranga, bityo no mu rubyiruko rugenzi rwanjye bamwe nkabaha akazi mu gukora za nzoga no kuzitwara no kuzicuruza, byose tuzaba dukeneye abakozi. Urumva ejo hazaza ni heza nk'umunyeshuri uzabusohotse agiye ku isoko ry'umurimo asoje amashuri azwi nka kaminuza. Tuzajyana ubumenyi ariko tujyanye na produit, amafaranga ziyongera dutange n'akazi.
Bwana Uwase umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, ndagushimiye ku kiganiro waheraje Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze cyane, ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi, dusubire yombese. Mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi. Ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mukugurura ihwaniro ryabegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati
ihangiro nyamuku ihwaniro nukutelela icho chose chotuma kindero patie kumagara meza, kukubahoneza, kumiyabagadu kwa waruka iyo kishimiza, kubaziza na chane chane mulikilie kukwa waruka kuma ujulagirika hagati itera mbele ligisi nukutiba tala micho kama kukira kare itera mbele ilana.
Ugwaruka rero ruraburu kuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure ababangamiwe cyane na bigeme. Uko kutamenya rero kwa makwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo navyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenda. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi natabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mukugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Icyo bivye n'icyo mbora inyo niguruka yisunze igiti aho usanga mu muryango umukenyezi acuritse umutwe kuri WhatsApp, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri WhatsApp, umwana ugasanga ari kuri Facebook.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu.
Abana babesha ababyeyi ngo hariho n'ikigwa cya Facebook turakeneye amahera basanga umubyeyi ko ari kokora we umwana yamubeshe ibyo byose.
Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo c'umwaka w'2022 cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basanze ibiharuro biteye akoba. Abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'192. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 53,477 ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'188,855. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara y'umukigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko intambwe imaze gutegwa sinini cyane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza Sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswe akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture rwisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobe gufasha amagara yabo. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Nkubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashike hafi 200. Muri ayo ukaje usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 800. Ni ukuvuga hacu ariho amavuriro yandi menshi atashobora kuba magenzi w'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Thierry Yves ndayishimira koze kutugezaho iyi nkuru rero ku magara y'urubyiruko mu Burundi. Guhera jo kwa gatanu kugera ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani mu mikino y'intoki ya basketball, u Rwanda rurakira irushanwa rya 26 ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu rwego rw'abagore. U Rwanda ruravuga ko ikipe yarwo yiteguye neza. Jean-Claude Munyandinda arabiduha neza.
Amakipe y'ibihugu 12 bya Afrika agiye guhanganira mu nzimikino ya Bekare na Iremera hatana igikombe cya 26 ku makipe y'abagore. Umukino ufungura uteganyijwe saa 5 n'igice z'igitondo ku isaha ya Kigali hagati y'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakobwa b'abanyarwanda kazi bategerejwe mu kibuga guhera saa 12 z'umugoroba, aho bagomba gucakirana na Cote d'Ivoire. Umukino wa kabiri y'ikipe y'u Rwanda muri rushanwa rya Afrobasket mu bagore bazawukina ku cyumweru, aho bazahura n'ikipe y'igihugu ya Angola, nawo uzatangira saa 12 z'umugoroba. Ku ruhande rw'u Rwanda abafana babukereye.
Rwanda yacu gihogo cyatubyaye maboko yacu azagukorera Rwanda.
Abanyarwanda, abanyarwanda kazi, murabizi ko Afrobasket yaje, muze dushyikire bashiki bacu barumuna abana, abana banyu, muze mutuze Arena, turashaka kufana n'imbaraga nyinshi duhangane n'ibihugu by'ibihangange.
Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda basketball bavuga ko bizeye umusaruro ushimishije muri rushanwa. Kuri bo imyiteguro yagenze neza ugereranyije n'amarushanwa yo mu minsi ishize. Uyu ni Charlotte Umugwaneza.
Ushize byagaragaye ko twiteguye igihe gitoya, ariko ubu ngubu twagerageje kwitegura igihe gishoboka, kandi nanone bashyizemo imbaraga. Twese hamwe rero nidushyira hamwe, nizera ko bizagenda neza kurusha uko byagenze mbere. Turabizeza ko tuzagerageza gukora neza kandi tugashyiramo imbaraga kurenza izo twakoresheje mbere.
Bamwe mu basesenguzi b'umukino wa basketball basanga ikipe y'u Rwanda itazoroherwa nubwo izaba ikinira mu rugo. Uyu ni Egide Niringimana, umunyamakuru w'imikino.
Urumva Angola twebwe turi hejuru, twe nta bakinnyi dufite bashobora kuba badupermeta kuba twatsinda Angola. Ntabwo rwose, wenda nidukora ibitangaje tuzatsinda Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yo dushobora kuyitsinda, ariko nabyo simbihamya, kubera ko urebye uko abakobwa bacu bahagaze rwose biragoye cyane gushobora kuvuga ngo hari ikipe dushobora gutsinda, kubera ko nta myiteguro mizima dufite. Abakinnyi bacu bari ku rwego rwo hasi, wenda iyo ngiyo ishobora kuba ari factor chance yo kuba yadusunika, kubera ko tuzaba turi gukinira imbere y'abafana bacu. Ariko erega hari ikintu tugomba kumenya, dushobora kuba turi gukinira iwacu, ariko nanone ugasanga abakinnyi tugiye gukina nabo bamenyereye gukina imbere y'abafana kurenza uko twebwe tubitekereza.
Muri rushanwa rya Afrobasket mu cyiciro cy'abagore amakipe agabanyije mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Angola na Cote d'Ivoire. Itsinda rya kabiri rigizwe na Cameroon, Guinea na Mozambique. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Senegal, Uganda na Mali. Naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Nigeria na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Irushanwa riheruka rya Afrobasket ku makipe y'abagore ryabereye Yaounde muri Cameroon mu mwaka w'2021. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria niyo yegukanye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya Mali amanota 77-59 ku mukino wa nyuma. U Rwanda rugiye guseruka ku nshuro ya gatatu muri iyi mikino. Ubwa mbere hari mu mwaka w'2009 Antananarivo muri Madagascar, naho ku nshuro ya kabiri hari mu mwaka w'2011 i Bamako muri Mali. Ikipe y'igihugu y'u Burundi ntabwo iritabira na rimwe iri rushanwa. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Irushanwa rero ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu rwego rw'abagore muri basket rizatangira ejo kuwa gatanu i Kigali, rizarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani, rizaba ari rya 26. Imiryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba Leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza i Bujumbura. Iyi miryango isobanura ko Irangabiye afite ikibazo gikomeye cy'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire afungiye muri gereza ya Muyinga. Iyi miryango kandi ivuga ko Irangabiye akwiye gufungurwa vuba nta yandi maraniza kuko azira ubusa, nk'uko rero iyo ibivuga. Yakatiwe imyaka 10 yo gufungwa, mu byo aregwa harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu Rwanda, abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya Busogo muri Musanze batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Ikinyobwa gisembuye kiri mu rwego rwa divayi, bayitara amezi atandatu. Radio Ijwi rya Amerika, banywanyi bacu ndabashimiye cyane. Naha amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ahumurije rwose, muri bamudatenguha tubashyira ku mutima buri gihe. Maze rero mugire umugoroba mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.